Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave, ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com, naho kuri Facebook mwadusanga kuri VOA Radio yacu. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mu basuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Ed Rwema. Igikorwa cyo kwamamaza gutora yego cyangwa oya mu itora rya kamarampaka ku itegeko nshinga mu Burundi kirakomeje. Biteganyijwe ko icyo gikorwa gisozwa tariki ya 14, hanyuma itora nyirizina rikaba tariki ya 17 y'uku kwezi kwa gatanu turimo. Icyakora hari bamwe bakomeje kugaragaza ko bagihura n'inzitizi muri iyo myamamazo. Abo barimo abayoboke b'urunani rw'amizero y'Abarundi mu ntara zitandukanye, bavuga ko babangamirwa mu bikorwa byabo byo kwigisha gutora oya. Abo banywanyi b'amizero y'Abarundi bavuga ko iyo bavuye mu bikorwa byo kwiyamamaza baterwa ubwoba n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Mu mugambwe uri ku butegetsi uhereye ku mukuru w'igihugu, bo bahamagarira abagumya banga ba CNDD-FDD kwihanganirana muri bino bihe bya politike. Bamwe muri abo bavuga ko babangamiwe harimo abo mu ntara ya Cyankuzo bavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana. Reka twumve iyo nkuru ngufi.
Uko biriko biragenda ibikorwa byo kwiyamamaza, tubona umenga harimwo umugwi umwe wikundu wakaza ku butegetsi, mu gihe aho urunani rw'amizero y'Abarundi rugiye kwiyamamaza usanga abanywanyi bago basigara mu iterabwoba, basubiye mu mihana yabo hatangura kuba iterabwoba.
Aho baca mu mihana y'abanyagihugu bagenda baratera ubwoba, bavuga yuko ni batora oya bazaba batoye umukoshi, ariko ntibari kuri ubwigenge bw'abanyagihugu.
Imwe demokarasi ntiyubahirijwe kuko ubwize ngo avugize gutora ngo oya batabwira ko barotwica.
Ndiko ndabyitegereza Jesse mbona ko ari karagenda neza nko kwigisha, batanguye kwigisha bavuga ngo uzotora ngo bagatuzotora oya ngo bazaba bamaze ngo gusubira ngo muri za ntwaro za gikoloni. Urumva rero barafise ubwoba cyane, nka je nko ku ruhande rwanjye ndi umukozi wa leta, ku kazi ntibimeze neza, badufashe nabi cyane, abantu babona tutari kumwe batanguye kutwinuba, bahagize n'ikintu kimwe kiba bagatangura kudufata nabi. Nibatureke twese twigishe nkuko nabo ariko barigisha, bariko baca kunzu bigisha, nibatu uburenganzira twigishe nkuko nabo bariko barigisha.
Aba ni bamwe mu banywanyi bayoba ku mushinga mateka gato gwasa bidoga ko batoroherezwa mu bikorwa byo kwigisha aho bahagaze mu matora y'ibwirizwa shingiro. Aba banywanyi bamenyesha ko mu mugambwe CNDD-FDD aho baca bigisha bagenda batera ubwoba wowe sazotora oya. Naho kubona hari amaradiyo amwamwe mpuzamakungu yabujije gukorera ku butaka bw'Uburundi, abo banywanyi babona ko ari gushaka kunyegeza ukuri.
Ibyo oye tubiha insiguro ya politiki, kuko turabona yuko batinya yuko ibiriko biraba bija habona, bakeneye yuko hamenyeka kana ibyo umugambwe uri ku butegetsi wonyene ajya mu radio yakora akavugisha abantu bose adahengamye adacaguye.
Barabonye yuko nimba ari byo kwigisha oya byatanguye, babona yuko oya izo habitsinda cyo tuma afite ubwoba kugira ngo hazahabure ni radio cyangwa nyamakuru bitangaza amajwi ko oya yatsinze kugira ngo berekane yuko ari bo babatsinze.
Twese abayuko hanini ahubwo bokugura ayo maradi akavuga bakamenya makungu ibintu bikobera bo mu Burundi
igitoma ya maradi yabujijwe gukora barafisa ko bagose kuko barabona ko bocabaza barabivuga twa cyatuza turabishikiriza tubicije kuri ayo maradi yo bakabituvugira rero nico gituma bayugaye urumva bafisa ko bafisa ko bacane kose birarateye ubwoba
kuri ivyo bivugwa vyiterabwoba umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yamagariye abarundi na cyane cyane abagumya banga ba CNDD-FDD kwihanganirana muri no bihe vya politiki igihugu kigezemo
mutegerezwa ko numuhagararira abarundi mwese aho muri na cyane abagumya banga imana yateteka mumuhagararire igihugu cayo mwe nyiki ineza yabene igihugu bose ibiturimo ni vyineza yabene igihugu bose si by'umugambwe turimo tubasaba kugira urupfasoni nashare cyatu cyo kwibona umukiro gihe twasaje kwihangana haramajambo wumva yuko arakavuna mutima ihangane kwihangana gushikana ku ntsinzi
ni nako kamo gategwa n'indongo za CNDD-FDD ayo maradiyo yabujijwe kumvikanira ku butaka bw'u Burundi ni radio ijwi rya Amerika ni radio y'abongereza BBC amaradiyo isanganiro na CCBFM plus nawe yaragabishijwe n'ikigo cya leta kijeje gukurikirana ku binyamakuru bikora sense mucankuzo Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Arakoze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu rwego rwo gusobanukirwa neza ibibazo abo bayoboke bamizero y'abarundi bahura nabyo ndetse nibyo baheraho bashyigikira gutora oya muri kamara mpaka kwihindurwa ry'itegeko nshinga mu Burundi twari twifuje kuba turi kumwe n'umuyobozi w'iryo huriro bwana Agathon Rwasa ariko ntiyashoboye kutubonera umwanya kuko ari mu bikorwa by'imyiyamamazo icyakora yaduhaye bwana Pierre Celestin Ndikumana uyoboye itsinda ry'abadepite bo mu mizero y'abarundi mu nama nshinga mateka bwana Ndikumana ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane turabashimiye ko mwadutumiye kugira ngo tugire icyo dushikirije abanyagihugu barushe kandi bagowe muri ibi bihe
tubamenyeshe ko mbere yuko igikorwa cy'imyiyamamazo kirangira ku itariki ya 14 tuzagerageza gushaka abashyigikiye gutora yego nabo bakatugezaho ibyo baheraho mu gushyigikira guhindura itegeko nshinga bwana Ndikumana wumvishije ibyo bamwe mu bayoboke banyu bavuga ko bahura n'ibibazo iyo bavuye mu myiyamamazo ibyo izo mpungenge murazifite hari ibibazo mwari mwahura nabyo mwebwe nk'amizero y'abarundi
izo mpungenge turazifise ibibazo duhura nabyo ni byinshi cyane abo banyagihugu icyo bavuze ibyo ni ukuri rwose mbere aho bashoboye kuvuga ibyo bashoboye kwibuka canke ibyo babayemo ibyabashikiye ubundi mu ntara nka zose z'igihugu uyu munsi turiko turavugana birateye agahinda birateye ubwoba kuko abantu bariko barahihitwa aho twimirije gushika baravye urutonde karendiriye dukorerako abantu bararabara hihitwa mu ijoro iruhande yuko abavuye mu myiyamamazo bafatwa nabi bamwe bagapfungwa abandi bagatega ubwoba baratera n'ubwoba abantu umunsi ushira uwundi tuziyamamariza ko nokuvuga nk'ubu tuziyamamarize ejo aho hantu tuzoja abantu barara mu ruhagarara ano guhakaroroka hafi nk'ubu ejo tuzaba turi mu ntara ya Bujumbura bakunze kwita Bujumbura rirahe ubu abantu bose bariko barabandikira amamesaje hari n'amamesaje mari cyane nk'umuntu bandikiye bamubwira yuko agiye muri ivyo bikorwa bazomuza ibizuruzi urumva kuza ibizuruzi ni nk'ukwicwa kikaba ikiziga bataye mu ruzi ibyo ni ibintu suguhuguza ni ibintu biriho iyo nimero ya mwandikiye turayifise hasigaye ko dutohoza myeneyo mugabo turazi abamaze imisi batera ubwoba abantu basanze bandika amamesaje yo gutera ubwoba abantu iyisanya ne turiko turavugana bariko barafata abantu mu ikomine bita Mutambu babaze gufata abantu batatu ngo kuko bazi ko bashobora gutuma abandi bogenda no kuvuga bari capable bashoboye kubwira abandi banyagihugu abandi barongoye ko bashobora kuzokwitaba iyo myiyerekano iyo myiyamamazo urumva rero ibiriko biravugwa ibyo abanyagihugu bavuze muri make nibyo gushira ko nibi turiko turababwira makete ubutumwa bugufi bugufi barungikira abantu babatera ubwoba hari mbonera kure zirara ku bantu mu mihana mu ijoro ugasanga saa 10 zashitse ngo mukagenda ngo mukazotora oya tuzobereka tuzobahana tuzobakorera ko nayo majambo mabi menshi
bwana
dufite uburoro bwinshi cyane birateye ubwoba kandi birababaje kuko byari byatanguye neza umunsi twugurura kwa dufite icyizere yuko bizobandanya neza ariko ubu byabuze iyi minsi itatu ya nyuma yoyo byabaye umurengera mu kumera nabi cyane
Bwana Pierre Celestin Ndikumana, umviriza gato ibyavuzwe na Bwana Pierre Nkurikiye, uyu avugira ministeri y'umutekano mu gihugu, akaba aherutse kubwira abanyamakuru ko nta makuru ahari y'abanywanyi b'amizero y'abarundi babangamirwa mu gutoresha cyangwa se mu guhamagarira abayoboke babo gutora. Oya,
abanywanyi baba barafashwe bafatanywe ibikoresho vyerekana ko bazotora. Oya, aya makuru mu bushangane ntatuzi, kuko icyo tuzi no ku abanyapolitike babisavye bakavyemererwa uno munsi turiko turavuga bariko bariyamamaza. Rero nta muntu we bariko ariyamamaza yisunze amategeko ama ngo aheze afatwe. Ntawo bafise ibikoresho vyerekana hariko arasaba abanywanyi biwe botora yoheza ngo afatwe. Icyo tuzi nuko kuva kwiyamamaza gutangura nuko kuri kugenda neza mu gihugu cyose, ntangorane nimwe y'umutekano irigera yibonekeza muri ico gikorwa. Nta n'umuntu numwe arigera avuga yuko baragize ikibazo kijanye n'umutekano muri ico gikorwa cyo kwiyamamaza. Nabo uri kuravuga nibo uravyo menyesha makuru, nibo ubirwa aravuga yuko bariko bariyamamaza neza cyane bacungerewe neza umutekano. Rero ayo makuru mwebwe sinzi iyo mwamwa yaku ushika ubutuzi ko icyo gikorwa kiriko kiragenda neza, kandi ko abanyapolitiki babisabye bakavyemererwa mu butandukane bwabo bose bariko bararangura neza icyo gikorwa mu gihugu cyose.
Bwana Pierre Celestin Ndikumana, uwo ni Pierre Nkurikiye uvugira ministeri y'umutekano mu gihugu, aragira ati ntangorane nimwe ihari, ibikorwa birimo biragenda neza.
Urumva uko niko yipfuza kubishikiriza, sinzi ko ari kuba tabimenye canke ko ari kuvyirengagiza, ariko uko biri ku rubuga suko avuze ati ntangorane nimwe ihari. No haba ntanje ndamuhuburo rero ku province mugabanya ngo twakoresha umwanya munini kandi nkamwereka nuko twabimenyesheje abatware. Kuko mu bisanzwe uko ubutegetsi butunganijwe hano, iyo hari bibazo biriko biratezwa n'abatware, turashikiriza abatware babakurira. Abo nabo nibo bamenye nyene bakorana n'ubwo bushikiranganje bw'umutekano. Twebwe ntitwitwara mu gipolisi, twebwe dushikiriza inkuru zacu mu ntwaro. Intwaro nayo irakorana n'igipolisi, mbere itegeka igipolisi. Urumva rero sinumva ingenda tubaramenya aya makuru y'abantu bapfunzwe, hari n'uwapfunzwe ngaha muri meri azira amasanamu y'igihe twugurura imyiyamamazo muri province ya Ngozi, mu ntara ya Ngozi. Twuguruyeyo imyiyamamazo bigenda neza cyane, abantu bahana amasanamu kuri za WhatsApp, abahana amavideo. Uwo muntu bamusanga nayo mavideo baramufata, uwitwa Felicien wo muri province Bujumbura, aha mu ntara ya Bujumbura, bamufatira ahantu mu gisagara ahantu bita mu Ruziba. Uyo baramufashe baramupfunga, twarabimenyesheje abatware, turabimenyesha umwunganizi w'umushikiranganji. Mugabo we turamushimira kuko yarakurikiranye yoka uwo muntu ashora kurekugwa. Kuba rero nk'ibyo byose atagiye abyumva akona karero gatoya intanze, abantu barabujijwe kugira imyiyerekano imyiyamamazo, barabujije gushyiza ibyiyumviro byabo mu gakungwe aho ni mu ntara ya Bujumbura. Babibuzwa n'imbonera kure nshobora no kuvuga amazina, nta gihuha, nta muntu ariko arabeshegwa. Mu Ruyigi abantu barafashwe barapfungwa, hariho nk'uwitwa Joash yafashwe ngo avuye ngo kwigishwa gutora. Oya, ngo kandi azigisha gutora. Oya, kumbure mu nkundire ndabahuburorero buke kugira ngo kumbure nawe nyene abyumvireho amenye ko ibibazo bihari. Mu kibitoke tuvuye kwiyamamazayo basigaye barafata umuntu baramupfunga, imwaro barafasha abantu barapfunga ahantu muri zone Rorero muri komine Bisoro muri province Mwaro, bafashwe uwitwa Ndikuriyo Donation ngo ariko arigisha gutora, ngo ariko arigisha. Oya, kandi ari byo bikorwa turimwo nyene, dufise uburenganzira nk'uko mwumvise n'umukuru w'igihugu abivuga, dufise uburenganzira bwo kubahirizwa mu gushikiriza ibyiyumviro byacu. Mbere ndetse n'ibyiyumviro yashikirije mu itegeko yatanze, ibyo bita decret, biragaragara neza yuko ata muntu yateza kubuzwa gukora politike no kwigisha ibyiyumviro uko abyumva. Hari abantu 15 bafashwe imutambu bazira ngo bari mu nama ngo yo kuzoja kwigisha. Oya, kandi iyo nama bari bayifitiye uruhusha aho ni muri province Bujumbura. Hari hibururi uwitwa Sylvestre Ndayigaya nawe yarafashwe n'imbonera kure, ubu ntituzi niyo apfungiwe. Wewe Imakamba ahitwa mu Kabonga ahitwa mu Mvugo, abantu barafashwe. no ni byiza yuko abantu tuvugana ukuri aho ubwo n'uburorero buke shoboye kubaha kugira ngo ndabereke inge ni ibintu biriko biragenda
bwana Ndikumana numvirije neza icyo uvuga abantu banyu kenshi babangamirwa mbere na nyuma y'imyiyamamazo mu gikorwa nyirizina kimyiyamamazo ho mufite umutekano uhagije
ego icyo turagishima kandi turagishimira abapolisi n'abasirikare hamwe n'ahandi kuko twama turiko turagira niyamamazo icyo n'ukuri kuko twebwe tuvuga ukuri ikiri cyiza turacemera barashobora kugira kuducungere umutekano n'ibibuga batwumvikanye ko dukorera ko atari hamwe na hamwe bagenda barabihindura kugira ngo kumbure batuburabuze nabyo birashikana aho notangurira umugabo nta wogu matangurira hose nyirango twofasha umwana munyini w'ikiganiro ariko aheshi ibibanza barabitanga icyo turagishima abapolisi babaje gucungera umutekano barawucungera ariko nkagwa nkagaruka mukayanza abapolisi baje bafise amakamera baje bambaye amakamera hanyuma imbonera kure nazo zaba ziri hijya no hino zivuga ziti uwa makamera zobona tuzomukorera ko urumba naho babatekanye hari ha busanga baza barimo tubiri icyo nicyo umuntu yogaya kuko naho byo babiri mu bikorwa byabo bo bikora mu buryo buzwi mugabo ntibabikore nk'abinyegeza ariko ahandi hijya no hino hari abusanga bacungera umutekano neza tugaheza kwiyamamaza neza mugaba batashi bamwe bashikira mu ngorane abandi nabo bakazigirira mu nzira ugasanga bariko baratega ubwoba ngo muvuye he ngo tuzobereka tuzobakorera ko amajambo mabi adufise uburorero bwinshi nta n'uwo buvuga ngo abumare kumbure bahakanye bakavuga bati ibyo si ibyo niho umuntu bica biba ngombwa ko atanga uburorero urahari rero ikindi novuga niyo turiko turagira imyiyamamazo imyiyamamazo naho nyene hose ntigenda neza ariyo nk'aha muri Bujumbura ahantu bita mu Kirombwe imyiyamamazo yacu donc gushikiriza ibyumviro byacu ku bijyanye no gutora oya ibwiriza shingiro ridukumira yaraburijwemo iraburabuzwa n'abantu biyita ngo nabo muri mizero y'abarundi ngira ngo harumvise uwitwa Reverie yihaye kuvuga yuko ari uwo muri mizero y'abarundi kandi ari umuntu wo mu mugambwe wundi batwatse witwa FNL utwagwa n'uwitwa Jacques Bigirimana uyo muntu yarafashanije n'ubutegetsi buhari ashiraho imigwi y'abantu bazunguruka igihugu cyose ubu rero bariko baritegura turumva yuko bariko barazunguruka igihugu cyose bacaho twaciye bongera baburabuza inyigisho turiko turatanga imyiyamamazo yacu ariyo nk'ahantu bita mu Kirombwe haje amahiyasi abiri y'abo bantu baje kuburabuza imyiyamamazo yacu hama abantu bacu kuko twebwe dufise indero yo kugenza buke buke n'ubwitonzi barababishije barabareka mugabe urumva ko igikorwa kitakozwe
bwana Ndikumana ariko mu kiganiro uvugira seni yahaye abanyamakuru yavuze ko abantu bose bafite uburenganzira bwo kwamamaza yego cyangwa oya ntago ari ngombwa ko abo mu mizere y'abarundi bose bagomba guhigikira we
ivyo ni ibintu byo gukwegera ko gusa mu bisanzwe dusubira kubwirizwa cyangwa kwitegeko umukuru w'igihugu yasohoye ku ngingo yaryo ya gatatu be n'iya kane zibizikurikirana barerekana neza yuko umuntu atiyandikishije ngo azagire imyiyamamazo ata burenganzira afise bwo kuyikora aho ni ku ngingo ya kane ku ngingo ya gatatu bavuga ko umuntu atiyandikishije adafise n'uburenganzira bwo gukora amanama ajanye n'ibi by'amatora none kwari nyakubahwa Rwasagato aturongoye kwari we yandikishije urunani uwo wundi ashobora kugirisha imyiyamamazo mu kibanza cyacu ninde atiyandikishije dufatiye kuri iryo tegeko urumva ni nk'ugushyiraho itegeko bataryemera mu gihe nk'uwo muntu yavuze ibyo yoba atemera umukuru w'igihugu yobivuga akabishyikiriza akavuga ati itegeko ry'umukuru w'igihugu ntaryo nemera ahavuga ati ntaryo nemera kumbure nimba basaba ko rihinduka rigahinduka naye ahandi hoho turisomye uko riri tukaraba n'amategeko uko avuga mu gihugu tukaraba na code electorale nta wundi muntu ashobora kutuvugira nta wundi muntu ashobora kugenda mu izina rya mizero y'abarundi ngo avuge ngo tora ibi canke biriya twe mu mizero y'abarundi twigisha abantu bacu turabasigurira kandi bituma ni byinshi sico kiganiro turiko turagira uyu munsi kuko birahari twarabivuze ibituma ni byinshi tuvuga tuti ibyiza shingiro n'iritogwe oya kuko ridukumira ligakumira n'imigwi myinshi y'abarundi ikazana karambaraye mu gihugu
bwana Pierre se
bwana numwe wo kutuvugira nta mundi muntu numwe wo kwiyamamaza avuze ko abantu bose bafite uburenganzira nibareke kwandika ku mipira yabo ngo amizero y'abarundi kuko amizero y'abarundi arafise uwayandikishije arafise n'uyavugira arafise nahahagaze ndabaende panda twigenga tuzotora oya uwo wunda zo babishaka niyandike tijewe Yohani ndi kuriyo nimba ariko yitwa avyandike ku mupira wiwe tindiko ndigisha gutora ego canke oya mugabo bareke kutwitirira kutwiyitirira biragaragara neza yuko yabivuze afisa hahengamiye kandi birababaje kuko nk'umugwise ntibateza kugiraho wegamiye wateza kuba nk'umwarubitre umuntu araba ku rukino ruri ko ruragenda neza ibitameze neza bakabihagarika
bwana Pierre
nabo bateza kubahiriza iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu
Pierre Celestin Ndikumana uyoboye itsinda ry'abatepite mu bo mu mizero y'abarundi mu nama nshingamateka mukanya ndaho ijambo abakunzi ba radio ijwi rya Amerika kugira ngo nabo bagire icyo bakubaza ariko mu magambo make cyane tubwire ibyo muhagazeho mukomeyeho cyane bituma muhamagarira abakunzi banyu gutora oye
murakoze cyane ako kanya narinda gakeneye cyane murakoze icyambere mugenzi ibyiza shingiro ubwaryo ryaje ridaciye mu mategeko kuko mu bisanzwe ibyiza shingiro ryahahora canke mbere turiko turakoresha rihari kuko nta bindi riraza rirategekanya neza ingene ibyiza shingiro ubwaryo rihinduka mu ngingo zaryo kuva ku 296 gushika ku 303 aho baraba ko ibyiza shingiro baraba ko bidahungabanya umutekano bidabangamira imibano y'abantu bumwe bw'abarundi kunywana kw'abantu aho kandi umukuru w'igihugu ateza kubanza akabivugana n'ibiro by'inama nshingamateka na nkenguza amateka nuko uvuga izo ngingo ingene zibitunganya ntizakurikije zarahonyanzwe ibyiza shingiro riza nk'icaduka atawuzi iyo rivuye ryakorewe ahandi aravuga ngo we mama ngo hari nk'umuntu wacu ngo mu mugungo wariteguye ariko umugungo wagiye kuritegura byaramaze kwigwa turabizi nta mabanga kirimwo kandi umuntu wacu amaze kubona ko ivyiyumvira ariko arashikiriza batavyemeye yavuye yuvamo uwo mugwi ntiyabandanije icyo ni cyambere ubugira kabiri harimo ubugunge n'ikumirwa ginshi aho dusanga babuza nkuru nani abigenga ko bagira inani abigenga ko bashobora kuja hamwe mu gihe inani bazemera mu kumigambwe mu ngingo yaje ya 186 bagaca bahakana ko abigenga badashobora kuja hamwe mu ngingo yaryo ya 186 niho bahakana ibyo ariko mu ngingo ya 181 bemeza yuko imigambwe yo ishobora kugira inani abarundi dufise uburenganzira bumwe kuki bamwe bagira uburenganzira ubu abandi bakabwakwa twebwe rero ntidushaka ikumira ntidushaka ubugunge ari nacyo gituma tuvuga tuti itegeko n'ukuri turi hakane abantu nibategereza kuba mu migambwe barashobora ariko kuba mu migambwe umuntu arava mu mugambwe akaja mu wundi umuntu arashobora kuba mu mugambwe cyangwa akigenga nta mpamvu rero abitwa kuba ari mu migambwe bogira uburenganzira busumbirije abatagirimo nkuko hari abandi bahitamo kuvuga bati twebwe nta mugambwe n'umwe twokwigamira tuzoja muri societe civile cyangwa turabihaye imana ibintu nk'ibyo
urakoze
igihugu cyacu kiratomora neza ko abantu bangana imbere y'amategeko nta kintu rero cyo kurenganya abandi cyobaho hari abafise nk'ubwene gihugu bubiri abarundi bagiye bavyarira hanze kubera bahunze kubera magume kubera magogo igihugu cyaciyemwo abana babo kuki batabemera nk'abarundi bagaca bavuga muri iryo bwirizwa shingiro ko badafise uburenganzira bwo kwitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu ko badafise uburenganzira bwo gushingwa amabanga akomeye mu gihugu ugiye kubiraba neza banya kubaho abanyimenyesha makuru usanga ari abantu bakeye bariko bararondera ibyizwa shingiro canke itegeko nshinga ry'igihugu rikogwa ku neza y'abanyagihugu bose ntirikogwa ngo bagwanye mugwi w'abantu abacanke bari urumva rero mu gihe bimeze gutyo urumva ko twovuga tuti oya ntidushobora kubyemera hariho n'ibindi bituma byinshi sinzi ko mwoma kanya
nk'abandanya wenda abakunzi bacu baraza kugira icyo babikubazaho cyangwa se mu gihe twegera umusozo w'iki kiganiro turaza kubigarugaho gatoya gusa tubamenyeshe ko mbere y'uko iki gikorwa cy'imyamamazo kirangira ku itariki ya 14 tuzagerageza gushaka abashyigikiye gutora yego nabo bakatugezaho ibyo baheraho mu gushyigikira guhindura itegeko nshinga. Ariko muri aka kanya reka dufate bamwe mu bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo nabo bagire ibyo babaza bwana Pierre Celestin Ndikumana uyoboye itsinda ry'abadepite bo mu mizero y'Abarundi mu nama nshinga mateka. Jean de Dieu wiriwe neza.
Wiriwe ni salame.
Uri hehe?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cya?
Ego bwambe na mbere nababaye cyane numvise kuri ibi biri kuba bashe cyane kuri barimo bacu bakuru bacu ibyo birababaje vraiment. Ariko rero nashaka kubaza uwo mushinga amateka mwatumiye ko yagera adondagura ibibazo bimaze gushikira abo banywanyi, hanyuma umuvugizi nawe umutekano akaba yavuze yuko ata bibazo barabashikiriza yuko hari abantu bari kwaramerwa nabi, mbeni wumva yuko badahuza yoba yaramaze kubibeshuza kugira abyerekane yuko bamaze kubishikiriza mu ntwaro cyangwa nabo bajije umutekano.
Urakoze cyane Jean, urakoze Jean de Dieu. Reka dufate na Vincent wiriwe neza.
Wiriwe neza Dirwema.
Uri hehe?
Ndani Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo nari mfite, nari ndimo nakurikiranye ikiganiro nagira ngo mbaze umutumire ese ku bijyanye no izo nyigisho za Oya, nari ndimo ndamubaza nimba we yakwiha nk'amanota angahe akurikije ubwitabire bw'abanyagihugu, kuko hari nk'ukuntu umunyagihugu we abavuga ati yewe nk'akaranga kanjye ko gukunda igihugu ndetse nshyize ibyo gukorera umugambwe cyangwa se urunani ndimo, hari akaranga kanjye ko gukunda igihugu, hari nk'ukuntu basobanurira abantu ukabona abantu barabyitabiriye ari benshi, mbega baba biha amanota angahe ku buryo Oya ishobora kuzaza imbere ya yego. Ikindi nari ndimo ndibaza ese nk'urwo runani rwaba rubiyitirira nk'amizero y'Abarundi nta kuntu hazaduka amakosa cyangwa ibindi bintu bikagaragara nabi ko bakoze nabi bikitirirwa amizero y'Abarundi. Murakoze.
Urakoze cyane. Reka dufate na Inosa hanyuma bwana Pierre Celestin Ndikumana abasubirize rimwe. Inosa wiriwe neza?
Wiriwe.
Uri hehe?
Ni mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo aho ni nk'intera n'ejo ndabikunze mu Burundi bisa n'agenda ahanubira aba imbere se byose ngereza yo gutumiza n'umwe se gutora ego bugabo nakebye umwe bihuga tangi ntashaka kwigira ibindi mu nyagi ngo atore Oya amaze kubyumva atashaka kubiye gufata no gutsotsa.
Inosa ntago tukumva neza, gerageza telefone yawe uyegereze aho uvugira.
Ego niko niko ndavuga ngari n'imererane. Mbona kuri umwe yarafite kwigisha umwe gihugu ngo gutora ego bugabo umuhundi adashaka kuvuga ngo uzitore Oya kubera atashaka gufata bagufata nabi ngo bagufate bagufunge, kandi ari uburenganzira birekuwe kuvuga n'ino minsi hagati muri kwezi na kimwe kigera. Uburundi rero byangira cyagoranye kuko menga ni intwari y'agatsinze ibintu yasanzwe kabisa ibintu mbona menga biracyagoranye kuko
urakoze Inosa. Web byari igitekerezo bwana Pierre Celestin Ndikumana, gerageza usubize ibibazo bya Jean de Dieu ndetse na Vince.
Murakoze cyane. Jean de Dieu na Vincent babajije ibibazo byabo, ariko uyu Jean de Dieu yahereye ku kibazo avuga ati ntibahuza ntimuhuza icyo muvuga wajeje umutekano na mwebwe ati mwoba mwaraberetse mu bibeshuze ngo mu bibereke uko ukuri ibyo muvuga ukuri bo nicyo gituma nagerageje gutanga insiguro ntanga uburorero kugira ngo by'ukuri abantu bumve ko atari remendanya, kuko barakunze kuvuga ngo abanyepolitike ngo ibi bihengo baragoye ngo barabesha ngo baragize gute. Mugabo ndakubwiye ntumuntu sindayiga ya Sylvain yafashwa azira kwigisha gutora Oya afatirwa ku mutumba uyu umunsi uyu amasaha yafatwa nanaka nibaza by'ukuri ko ritabari remenanye. kandi ababa babijejwe biba byoroshye kuraba no gusuzuma ko ari byo. Ntidushobora rero guhuza kuko arafise abamuhereza makuru, abamuhereza makuru nabo barafise abo bahagaze, barafise aho begamiye, barafise abo bashigikiye. Washaka ino sarabivuze neza, umuntu avuze gutora oya arakurikiranwa, mu gihe uri ko arigisha gutora ego bamushigikira bakamuha n'uburyo ashobora gukoresha. Aha rero abitahure ko tudashobora kuvuga kumwe kuko afise abamuha makuru kandi nabo bafise aho begamiye. Aho ndavuga abajejwe nk'intwaro, kuko abajejwe intwaro twebwe nibo dukorana directement, no kuvuga ubwo nyene tutiriwe turaca ku wundi muntu. Abo bajejwe intwaro ndabo nibo batunganya iby'umutekano wabo bajejwe gutwara, wabo bajejwe kurongora, nibo rero baca bakoresha igipolisi, ni nabo baha makuru igipolisi. Twebwe iyo tumenyesheje ikintu mu ikomine runaka tukakimenyesha mustane, tukakimenyesha buramatari, hari naho biba ngombwa yuko tukimenyesha umushikiranganje. Nababwiye nk'iki cyo mu kabezi cyabaye muri province Bujumbura ko twakimenyesheje umwunganizi w'umushikiranganje wo bita assistant ministre. Twebwe aho tuba duhejeje ibikorwa byacu turabishikiriza abajeje intwaro, ibi ingorane turiko turagira tukazishikiriza abajeje intwaro, tukongera tukabishikiriza n'abajejwe umugwi witwa ko wigenga seni. Iyo rero tubikoze gutyo tuba twibaza kwabo bantu bose bashobora kugira icyo bakoze. Mugihe rero avugira ubwo bushikiranganje sino mugayira mu Rundi, mugihe rero batuba bamuha makuru ingene ibintu biriko biragenda byo babibabaje cyane. Mugihe nayo yoba yirengagiza kumbura ibyo ashobora nawe nyene kubonesha ijisho amaso yiwe akabyirengagiza, naho nyene byo babibabaje cyane. Ikiboneka kigaragara noca mbyira ko mbere nishura n'ikibazo cha Vensa avuga ari Kigali. Yoba avuga ati mbe mwokwiha amahirwe angana gute y'amanota, mwokwiha muravye ingene abantu bitabira ibyiyumviro byanyu, ingene bitabira ibikorwa muba muriko murakora, cyangwa ingene bitabira n'abandi. Mugerageje kubivuga muri make n'icyo yashatse kumenya. Icyo namumenyesha kandi mbwira na Jean de Dieu nyene kugira atahure aho uko kudahuza kubera, nuko imyamamazo yacu turiko turakora yateye ubwoba abakeba bacu. Tuvuze abakeba mu Burundi nuko kuvuga si umwansi abari umuntu mukebana, nuko kuvuga nk'abigisha ego dushobora kubafata nk'abakeba nabo bakadufata nk'abakeba kuko natwe twigisha oya. Rero byarabateye ubwoba, aricyo gituma iryo terabwoba ryose, uko kwandikira abantu babatera ubwoba, uko guhihita abantu, uko gupfunga abantu, ibyo byose babikora kugira ngo bacintege abantu, kugira ngo bacivutu abantu. Nkaho ndababwiye muri mutambu bafashe umuntu yitwa Idefonse yari ko aregeranya utwana dukunze kubyina kugira ngo bazoze kubyina baryoshe ibirori. Noneho aho bagira bati tumufashe tukamupfunga, abo bantu nibazoheza ngo bavyime ibirori ntibizoheza ngo biryohe kuko byoba ibikorwa twokoze icyo akoda karoro kari hafi. Nukuvuga baratinya imyiyamamazo yacu, uko kwitinya nuko batari biteze yuko abarundi bagishobora kurya umutima amenyo bagahaguruka bakaja kwemanga icyo bemera n'icyo batemera. Bari biteze yuko abantu bose bamaze kwemera kuja mu ntwaro y'umugambwe umwe, bose babyemeye bishikanye, mugabo baza gutangara babona ko abantu bahagurutse kandi ari benshi cyane mu gihugu cyose, mu Cibitoke, Ngozi, Gitega, Bururi, Makamba. Ni ukuvuga ko barakangutse bacha bagira ubwoba rero
muri make muri
strategy niko kurondera ukuntu baburagiza. Kimwe mu byo bakoze harimo kukuzana ubureveriye yiyitirira amizero y'abarundi. Ndamusubize neza byumva bitahure neza. Niho rero tugira duti ubwo bwoba rero barabona ko igizotsindwa oya igatsinda kuko abarundi bararushe kandi abarundi ntibagishobora kwemera yuko hazibwirizwa shingiro ribakumira. Urumva rero amahirwe twebwe twiha ahagararaho nyene, turabona ko intsinzi yari yacu naho bariko baradutera ubwoba, naho bariko barashiraho inzitizi nyinshi. Uyu reveriye bazanye avuga ngo n'urunani yagiriye inama muri hoteli ya leta acungerewe n'abapolisi ba leta. Ariko arakora inama idaciye mu mategeko kuko ntiyiyandikishije, nababwiye ingingo ya gatatu y'itegeko ry'umukuru w'igihugu, ntiyiyandikishije nta burenganzira afite bwo kugira inama. Nuko baca bamuha abamucungera, yahora ari umuntu mutoyi cyane acaronka bije yo gushobora gukoresha mu gihugu cyose, yo gutanga amafaranga hirya no hino, yo kurungika badutobera meeting, kurungika badutobera amakampanye, no kuvuga kwiyamamaza nabahaya akaruro kaho yarungitse amabisa amahiya sabiri na pick up imwe abantu baje kuvuruga abantu
abo bamuha
byose nibyo bari ko barakora byerekana ubwoba
abo nibande bwana ndikumana abo nibande
abo nabanyene bigitirirangwa amizero bashigikiwe na leta kuko badashigikiwe na leta ntiboronka uburyo bakoresha kuko nk'uri muntu reverie turamuzi ahagarukiriza ubushobozi turamuzi n'akazakora turamuzi n'ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye aha mu Burundi turazinanye abafite ubushobozi mu buryo bw'amafaranga turabazi urumva ari inzara ashigwa mu hoteli ya leta agakingirwa na leta abantu biwe bakazunguruka igihugu cyose bari mu mategeko bari ko baronona amategeko y'igihugu bagakingirwa n'igihugu ucyumva ko biba birimo leta aho ntawo bijya umunwa ubuzonyeshu zarambeshu zananye ndafite ibyemezo by'uko babifisemo kuboko abarongo iki gihugu abatwara
Pierre Celestin Ndikumana ni umuyobozi w'itsinda ry'abadepite bo mu mizero y'abarundi mu nama nshinga mateka akaba ashyigikiye oya muri kamarampaka yo guhindura itegeko nshinga. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104.3 mu Burundi nako mu Rwanda. Mumbabarire, mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave. Kuri Facebook ni kuri VOA radio yacu, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.voa.com. Nkuko narimbi wabwiye, mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave. Reka tubibutse.
Banywanyi bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,725, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. N'Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Nanone nk'uko nabibabwiye, mushobora no kudukurikira ku rubuga rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu. Niba ufite Facebook, shaka VOA Radio yacu, hanyuma ukande like cyangwa se j'aime, hanyuma udukurikire ibiganiro byacu uko bitambuka byose, dusigaye tubitambutsa kuri Facebook. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika nabo bifuza kugira ibyo babaza bwana Pierre Celestin Ndikumana, uyoboye itsinda ry'abadepite bo mu mizero y'abarundi mu nama nshinga mateka, bakaba bashyigikiye oya muri kamarampaka yo guhindura itegeko nshinga. Bwana Joseph, wiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda, ndi mu ntara y'Amajyepfo.
Ikibazo cyawe?
Mubanze mundamukirize umutumire wo Ndikumana.
Arakumva.
Akabazo nagira ngo mubaze, muri demokarasi burya umuntu yemera aho intahe ishyize, niko bavuga mu Kirundi intahe. Ubwo nkuru na nirwabo nibigaragara ko mu gutora oya bashyigikiye, akaba ariho n'uruhande rwa leta bishyigikiye gutora yego. Ese nibaramuka batsinzwe bazemera ko batsinzwe, cyangwa se biteguye kuzakora iki?
Urakoze cyane Joseph. Reka dufate na Elias, wiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Tanzania.
Ikibazo cyawe?
Yewe, nagomba kugirane kugirane kuvuga icyo cereke by'ibwirizwa shingiro. Kuvuga ibyo byo kuvuga ati batore ego cyangwa oya, je no saba yuko abantu botora oya kubera intwaro ni ya bose.
Urakoze cyane Elias, reka dufate na Nduwimana wirwe. Uri hehe?
Ikayi gucumbura mu Burundi mu Kanyosha.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo narifite ni uko abanyanyi b'iwacu ba FNL bakatukwasaba bagiraniwe bakubonye ubwiye nko kwiyamamaza muri mitingi barakwiruka ko benshi baramaze no gupfa.
Byari byakubaho wowe? Wowe ushyigikiye wowe wowe ushyigikiye oya nawe?
Yego ndikwereka ushyigikiye oya.
Wari wahura nibyo bibazo?
Oya nabanyanye bagenda bari ndaya bagakeze wacu uno munsi agatukwa yari yagiye mu rumonge bamubukije yuko agira imyiyamamazo yuko atemerewe kugira imyiyamamazo bumva nkako n'agahohotora nko mukayaza honyine abagiye nk'umunimikigi benshi bamaze kwicwa bura bararanze buca umva bakavuga ati nkavuga ati niyareke natwe twiyamamaze nkuko umukuru w'igihugu yabivuze ushyigikiye oya bamureke n'ushyigikiye yego bamureke kugira natwe tuhikane kwa matora wabona ko akeze kari isango ya 17 hama abanywanyi nabo bareke gutwiruka kuko natwe nta muntu abiruka ko kandi hari n'abantu urumva bakubonye ni uko kwiruka kuko twashobora kwica ibintu byohagarara.
Nduwimana mu Kanyosha urakoze cyane. Bwana Pierre Celestin Ndikumana, reka duhere ku kibazo cya Nduwimana, numve ko ayo makuru wabu yafite cyangwa se niba muyemeza, hari kibazo bwana Agatorwa ashobora kuba yahuye nacyo uyu munsi mu bijyanye no kwiyamamaza mu rumonge.
Muri bizi dufite ibikorwa byinshi bo baraduze ruguru nanje ndiko ndakorera handi ntiturashobora kuvugana, ariko mu bisanzwe umunyagihugu abivuze murumva ko abivuga nk'uwabyumvise nk'uwabibonye nk'uwashoboye kuronka amakuru. Nibyo ntangaza kuko igihe cyose barondera ukuntu bashiraho inzitizi kugira ngo abantu ntibashobore gushikiriza ibyiyumviro byabo iyo batabujije umuntu, ariko ntibyari bwashike henshi uretse nk'abiri aho hazo babaye hagira gatatu. Uretse aho rero kenshi bahora bagerageza basi bakareka abantu bagashika kuri icyo kibanza abagiye kugendera abanyagihugu bagaca baja mu misozi bagakoresha imbonera kure bagakoresha rimwe na rimwe n'igipolisi abapolisi bamwe ntitwocita igipolisi cyose abapolisi bamwe bataratahura umwuga wabo ugasanga bariko barazibira abantu kugira ntibaje aho hantu. Hamwe rero byo byashitse bakabuza burundu yuko icyo gikorwa cyo kwiyamamaza kiba, murumva ko cyo bari ikindi kimenyetso cy'ukutagondwa kwabo duhanganye, no kuvuga abashaka ko hatorwa iryizwa shingiro rikumira imigwi imwe y'abantu yaba imigwi ya politiki cyangwa ya moko. Byo bari bitangaza byo bari ibintu biteye ubwoba n'agahinda, murumva by'ukuri ko bibabaje yababaje cyane. Ego
hanyuma
tukibandanya kuri uyu muntu wo mu Kanyosha nyene we yasatanze ibyumviro byiwe kaba ndamushimiye ko yahanuye abantu ko batokwiruka ku bandi, kuko nta kamaro ko kwiruka ku bandi. Demokarasi n'ubutandukane bw'ibyiyumviro ariko byubaka igihugu. Twebwe uyu munsi nimba turiko tuvuga oya, ntiturabakoloni nk'uko babivuga, ntidukorera Kagame nk'uko babivuga, kuko nizo nyigisho ziriko ziratangwa. Nimba tuvuga oya, turiko duhakana ibwirizwa shingiro ry'igihugu cyacu rizanywe mu bugunge no mu kurenganya no mu gukumira imigwi y'abantu yaba imigwi ya politike canke yaba imigwi ya moko. Urumva rero uyu yatanze impanuro nziza cyane nanje shigikiye. Aravuga nuko abanywanyi bona ni amizero y'abarundi bageramiwe, uko n'ukuri twabahaye ibororo byinshi.
Bwana Ndikumana, gerageza ujye usubiza mu magambo make cyane ko dufite abandi bantu benshi nabo bifuza kugira ibyo bakubaza.
Ego murakoze cyane. Unawe muri Tanzania nawe yavuze ko azotora, we yaturamushimiye kuko yaramaze gutahura, yavuze ati intwaro ni ya bose. Nibyo natwe niho duhagaze. Hama Yozefu nawe ari mu Rwanda yabajije ati mbega muzemera gushyiraho intahishize? Ego cyane, tuzoshyiraho intahishize mugabo mu gihe abantu bafashwe kumwe. Nk'ibi bintu biriko biraba bariko baratubuza gushikira abanywanyi bacu ngo tubabwire igituma tuzotora oya, ibi bintu byo kugenda baraducyoza badutuka batuvugayo tutari aho gusigura ibyo bahinduye mu bibizwa shingiro ibintu byo gutera ubwoba abantu byo kuvyuka ku bantu bababuragiza urumva ibi ni kimenyetso ca mbere cyuko haba hari ko aribwa amatora ko amatora ntiyibwa umunsi wayo gusa amatora aribwa imbere akibwa kuri uwo munsi akibwa no mu kuyaharura n'inyuma urumva rero mu gihe twese twokora neza atawurenganije uwundi hama amatora akazogenda neza abarorerezi bacu bakabareka bakabiraba neza bakabikurikirana ibizovamwo tuzovyemera twebwe turaba demokrate twemera intahishize nyene mu gihe byagenze uko byatereza kugenda mugabo babicuraneye bakabyiba canke bakirukana abamandatere bacu nkuko twumva bamwe bo ariko barabyiyumvira babitegura aho urumva ko tutazoheza ngo tuvyemere
reka dufate abandi bakunzi ba radijwe rya Amerika rukundo wiriwe neza
mwiriwe neza ndahumva
uri hehe
ndi muri hayitaho
ikibazo cyawe masegonda make cyane nta mwanya munini dufite kandi dufite abantu benshi kuri telefone
ya no tubazo tubiri
yego
ya akabazo ka mbere nagomba kubaza uyo nyakubahwa ko yo babona igihe kigeze kizanye na politiki ya karere ikigira kabiri ko mu matora yarangiye bavuga ko bari bamaze gupanga uburyo bazotwara amajwi ko nubu boba biteguye kuronka ayo majwi kandi nubundi bavuga ko amajwi yoba yaramaze gutegurwa rero akandi nota nshira ko nuko bakwiye nabo kwitegereza igihe kigeze murakoze utubazo twaje twaru
rukundo iyo uvuze politike y'akarere tomora neza icyo ushaka kubaza ni iki
icyo nshatse kuvuga nuko barabaho begeranye haba mu Rwanda cyangwa mu Buganda cyangwa muri Congo uburyo biko biragenda ingene bariko baragerageza guhindura ariko ugasanga abantu bose barabishyigikiye nabo simvuze ko bakwiye gushyigikira mugabo babona igihe kigeze ko nabo ahubwo abanyagihugu ko bakwiye kubamaze kuko nibo baguma bicwa bagwa mu mporero ibyo rero ntabwo aba ari byiza nico nashatse ko
urakoze cyane rukundo muri leta ya Idaho aho ngaho ni hano muri leta zunze ubumwe za Amerika reka dufate na Vitali mu masegonda make cyane ikibazo cyawe
yewe si kibazo ni intererano
yego
yewe ndiko naraba ko bari kurakora ibintu byo kwiyamamaza mbona bigenda neza wongira rero urubanza rukadosha abanyagihugu intererano iranje niyo
urakoze cyane Vitali Thierry wiriwe
neza
ikibazo cyawe Thierry
okay ntangure ndamutse mutumire jewe dinanze ngirasigikire mugenzanze ageze kuvuga nukuri mu byo twumva kandi mu byo tubona biriko bigenda neza nshya gituma uyu muntu ariko yatubwira yuko hariho bimwe bimwe babona badashima ari bimwe bimwe jewe navuga ko se byari bisanzwe ariko ngire ko ndamubaza aravye muri rusangi babona byifashe gute biriko bigenda neza biriko bigenda nabi ntafatire kuri utwo duto muri rusangi hanyuma ari ibintu avuze jewe ndabyumvirije numvise umenga ntibisanzwe bishingiye ahanini kuvuga ko bafite abantu ariko barabiruka inyuma kuko barabizi nabone mu butegetsi birashika ko abantu bose batabyumva cyo kimwe ariko muri rusange twe tubona bigenda neza gusa ko byoshika reka ngire ko ntera kamo hariho bamwe bamusanga kumbure bagomba gutobera ubutegetsi cyangwa abandi ibyo ntitwobideha ariko ya ikeneye nifuza iyo muri ku rugamba mwese muri ko muri yamamaza ibikuru si kuja gutukana kuko nabone ndabagaruke ko uravye abagaruka gwe wabusanga ari imyifatire ifata ari nziza n'icyo botanguri wabone kubanza kwigisha kwaruka rwawe hanyuma hasigaye abategetsi bashobora kuba babonera bamwe n'abandi nibaza ko siyo ngendo nziza yotuma amatora bameza
urakoze cyane Thierry bwana Pierre Celestin Ndikumana mu magambo make cyane gerageza usubize ibyo bibazo hanyuma dufate irindi tsinda ry'abakunzi bacu mbere yuko dusoza ikiganiro
okay reka nje mpera kuri uyu nyene Thierry avuga ati muri rusangi mubibona gute hari ibigenda neza n'ibigenda nabi kandi hari ibigenda nabi tuvuze ibigenda ibiriko biragenda nabi kandi biriko birahagarika ibikorwa byacu sukuvuga ko tuba dutukanye abanza tahure ibyo yise ngo n'utuntu duto duto ndatangaye cyane mbega umukuru w'igihugu amaze gutanga itegeko imbonera kure runaka yo mu ikomine runaka ikari viola ikarirenga ko icyo mwumva ari ikintu gisanzwe mu gihugu abantu bariko barafungwa utwo n'utuntu duto duto abantu bariko barabuzwa gusinzira no kuryama abantu bariko barabwirwa ko bazicwa bakandikirwa ama message ko bazobazibiza inzuzi utwo nitwe tuntu yise duto duto gusa ndamushimiye ko avuze ati abantu bose bari bakwiye kugira urubuga bakorera mu rwa politique nibyo twaharanira nta kindi hamariho Vitali yatanze interera navuga ati bigenda neza sinzi ko ari Burundi arashobora kuba hari bigenda neza kandi nimba ari nko mu biyamamariza gutora yego bamerewe neza barafashwa bafashwe neza ariko iyo ubonye ko we umerewe neza kirazira kwiyumvira yuko nabandi bose bacamererwa neza ahubwo boraba ukarabisha igisho ataho gyegamiye ukaraba ko byukuri biriko biragenda neza hanyuma rukunda nawe ari hiyo muri leta zunze ubumwe za Amerika yatubwiye ngo turabe politike ya karere nibaza ko ndiko ndacagaguragwe
yego
nibaza ko politike ya karere turayiraba turayibona mugabo ibiriko bigenda nabi mu Buganda nk'akarorero ntitwoca tuvuga ngo natwe nibize gucyo nyene mu Burundi ikibi tuzokita ikibi ikiza tukita ikiza hanyuma ibyo bindi bihugu ntitubiraba cyane kuko jewe nk'ibwirizwa shingiro ry'u Rwanda ntacyo ndasoma ntacyo norivuga ko ibwirizwa shingiro ry'u Buganda ntacyo ndasoma ntacyo nobivuga ko nimba narasamaye nk'umunyepolitiki arambabarira mugabo ndasoma igi Burundi nkaraba ko byukuri rije rizanira neza abarundi mbonye ritayizanira abarundi nkavuga ntoya mugire mu Rwanda bavuze ibyiza shingiro bakaba bararishimye rikaba ridakumira abantu bakaritora je byo sinumva ko ari ngorane mugiye muri Tanzania byo babiri gucyo nibaza ko ibyo atari ngorane mu kirundi baraca umugani ngo ingeso y'urugo ntiyuba ku rundi hariho ubutandukane bw'ibihugu umwe wese rera heza karaba mbega nibiki byofasha igihugu ciwe ego hama yavuze ibintu ngo byibwa ry'amajwi muri kahise byarabaye ntawo bideha haramasanduku yafashwe mu 2010 yanyegurugwa mu maprafo akanyegurugwa hijya no hino akaba ari yasubirizwa kugira ngo abari yaharugwa baraciye amatara kugira ngo operation yorohe harabaye ibintu byinshi muri kahise ntawo bide kandi kuba twarabivuze nibisigura yuko twoca tuguma mu bwoba ngo uyu munsi tureke kuja mu matora hari abantu bariko barabivuga hijya no hino na cyane cyane abantu bahungiye hanze ngo imama ngo turiko turakorana ngo n'ubutegetsi buhari ngo badupize imbonera kure ngo twiyamamaze iyo ni politiki ibishaje y'abantu bataba bariko barakurikirana neza twebwe ntidushobora gutinya kuja mu ihiganwa ntidushobora gutinya kwereka abarundi aho duhagaze duteza kubikora n'uburenganzira bwacu hanyuma tukaraba inyere bizokurikirana nibizovamwo twiteze ko bizogenda neza
urakoze cyane bwana Ndikumana reka dufate umukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika wa nyuma ruhu rw'inda wiriwe neza
mwiriwe neza
uri hehe
ndi hano Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe mu masegonda make cyane
ngiye ntabwo ari ikibazo ni igitekerezo najya ngo mbwire abavandimwe b'abarundi nibaterwa ubwoba n'ibihe bagiye kujyamo ahubwo bo bavuge nimba ari ugutora yego bitewe n'icyo agiye kwitorera atore yego cyangwa oya mbega ntazagira ubwoba ngo bamuteye ubwoba nanone ushobora gutora oya cyangwa yego ukurikije ubwoba nanone nyuma ukazicuza urakoze cyane nibakomere kandi bazakore neza amatora yabo
urakoze ruhu rw'inda i Kigali mu Rwanda bwana Pierre Celestin Ndikumana mu gutangira wavuze ko hari utundi tuntu dukeya wifuzaga kuvugaho tujyanye n'impamvu mushyigikiye gutora oya mu masegonda make cyane
hari utundi twinshi nk'akarorero ariko bwa mbere noshimira uwahagije kuvuga ruhu rw'inda kuko araremesheje abantu nanjye ndabaremesha ntibagire ubwoba kuko igihugu abantu barakirwanira mu kuneza kugira ngo kimeregwe neza rero hari utundi tuntu twinshi cyane mugabo kumwanya tawuhari reka mvuge duke hariho nk'akarorero inyera amahoro amategeko azohora togwa mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka iyo arusha bari barashyizeho ibitigiri kugira ngo bishoboke ko abantu bashobora kuganira neza ibibazo bibahanze bashobore kuganira amategeko ntihagira amategeko ahengamira kuri bamwe cyangwa ngo arenganye abandi ibyo bari barabibyize baca bashyiraho n'ibitigiri byo tuma n'imiburi iburi abantu bashobora kuganira ku buryo bashobora gutora ikintu kikaba byukuri cyatowe na bose ariko ubu barabikuyeho ubu bavuga yuko dufate nk'abashinga amateka 60 batonze 31 bazoca barenganisha itegeko ijya ryo ryose hanyuma rirenga numva abantu ntibazoba barihariye abantu 209 nta jambo bazoba bafite n'icyo ni kintu atari cyiza hariho uyu mugwiseni uraba iby'amatora bawuhaye ububasha ngo bwo gufata ingingo ngo ntabanduka mu gace ka k'ingingo iraho mu gace bita F bavuga yuko seni ifise ububasha ifasha ingingo ari ntabanduka ariko kare seni yashobora igizwe nabi nabantu bishobora kwihenda umuntu akakumbura kitura sentare none se ububanza bw'amasentare ubanza bw'ubutungane ikibanza cy'ubutungane bagishize hehe ko umuntu arenganijwe yateza kuronkaho yitura ati ntarenganijwe ugenda ubirabe naho bariko barabigira bibaza ngo ntibizobagaruka ko n'umukuru w'igihugu wabamusubije hasi we wiyumvire mu gihugu umukuru w'igihugu adashobora no kugira ijambo ku kintu runaka erega nico bisigura none bavuze bati uyu muntu ntavuguruzwa nta mugwi numwe mu gihugu umugwi w'abantu ni komisiyo yogira ijambo kubyo itavuguruzwa n'umuntu numwe nimiburiburi basi n'umukuru w'igihugu yovuga ati ibintu rekane babizane ngaha turabe no mu bucamanzi y'abantu batsinzwe mu mamanza hari ikintu bita conseil supérieur de la magistrature kigira ijambo rya nyuma mu bijanye n'imanza mugabo kazubona no kuvuga na bimwe kuri constitutionnel yaho rikora basa nabayifuse basa nabayikuye no kuvuga ko ari ibintu biteye agahinda cyane nta mukazi ukaraba ibi bintu byo gufata abantu nabi ugasanga hari habitwa ngo nabene gihugu muhiri bwiriza shingiro hari ingingo bavuga ngo abene gihugu ugasanga iyindi ngingo bavuze ngo abanyagihugu urumva ntibazi nico bafata nico bareka urumva ibyo bintu byose ntidushobora twebwe kubyemera ubuze abene gihugu cumenga hari abene cyo n'abatari bene cyo iryo ni izina ryavuye mu mugambwe nibarigumize mu mugambwe mugabo bamenye ko abarundi bose atakuvangura turi bene igihugu bareke rero kuzana mutuntu twa kamwana wa mama bankunzi ngo bagaburemwe abantu ngo abeza abandi babitengwa abavyonzi data wanje ngibipinga nuvuga ibyo izo mvugo zose ni imvugo dukwiye kuvuga by'ukuri tukavuga tuti zihagarare ama hariho nk'iki kintu kijanye n'ibiringo duciye muri make bagikuye ku biringo bibiri by'imyaka 5-5 ibyo byumvikanwe yarusha byumvikanwe mu masezerano hariho imigwi y'abantu yabiganiriye ko none wewe mu masezerano by'ukuri tudahendanye abantu baze baraba prize umwerezo nabe sinzi ngo bivuga mu kirundi urashobora guhindura amasezerano mwagiranye n'umuntu ukayahindura wenyene utamuhamagaye ngo mubivugane kuyo migwi y'abanyepolitike iracyahari ibyo
uwo yari bwana Pierre Celestin Ndikumana ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni reka twongeye tumugerageze dore ko tugeze ku musozo w'ikiganiro ariko gusa tubamenyeshe ko mbere yuko iki gikorwa cy'imyamamazo kirangira ku itariki ya 14 tuzagerageza gushaka abashyigikiye gutora yego nabo bakatugezaho ibyo baheraho mu gushyigikira guhindura itegeko nshinga mu buhanga bw'ibyuma barimo baragerageza kuvugana na bwana Pierre Celestin Ndikumana kugira ngo aduhe ubutumwa bwa nyuma mbere y'uko dusoza ikiganiro hanyuma bwana Pierre Celestin Ndikumana tugiye gusoza ikiganiro ijambo ryanyu
murakoze cyane byaciye bicika kumbure nta kanyaga kanini dufise ijambo ryanyuma n'icyo nosaba ijambo ryanyuma n'icyo nosaba dusaba yuko abantu bofatwa kumwe dusaba yuko abarundi hatoba umwana n'ikinono dusaba yuko muri izi mitingi turiko turagira muri izi kampanye turiko turagira twokubahirizwa abigisha yego barubahirijwe ntawo bideha ndabubwisha oya muri iyi minsi isigaye bihanure abatware abapolisi n'abandi badukingire hanyuma bareke gutera ubwoba abantu twidagadure dushobore kwigisha iyo oya kuko nababwiye impamvu tudashobora kwemera kwiri bwiza shingiro ribandanya rishobora kurengana urumva rero nico ahanini nico umuntu yosaba ibyo umuntu yosaba nkaha muri iki gihugu ni byinshi mugabo ibyo ntibabishobora bizoba bimaze
Pierre Celestin Ndikumana ni umuyobozi w'itsinda ry'abadepite bo mu mizero y'abarundi mu nama nshingamateka y'u Burundi ndagushimiye cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gikomeje mu gihugu cy'u Burundi urakoze cyane
murakoze namwe nabashimiye ko mwampaye ijambo naho amaradiyo yanyu bayahagaritse birababaje n'ibyo biri mu bimenyetso bibi by'iki gihugu
urakoze cyane nshimire mwese bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya 7 hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Ed Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika
Hi. mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika.